nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi wa radio Nzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri munsi wa gatanu igenekezo rya 2029 Kigali mu mwaka wa 2023 ari twabategure turahere ku ngingo nkuru nkuru ziyageze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwifatira mu gahanga igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu majambo yashikirije umukuru w'igihugu yavuze ko ico gihugu ico gihaye indara batera u Burundi kikabaha n'uburyo bwose bakoresha mu muhari inamahoro bakenyeza n'abigeme baharira amahoro n'umutekano mu Burundi baratira ibyatsi ayo majambo y'umukuru w'igihugu bakabona ko ari icitwazo kidafashe. Umukuru w'igihugu kandi yemanze kumugaragara ko abasirikare b'u Burundi barungitswe kuja gufasha igisirikare cya Congo kugwanya umuhari M23. Musiguro yatanze yavuze ko u Burundi bufitaniye amasezerano n'igihugu cya Congo yo gutabarana. Mu runani Sefor Arusha basaba umukuru w'igihugu kuvuga ayo masezerano bafitaniye na Congo kuko ari igihugu n'abarundi bose muri rusange. Umuyobozi arirwa ubutunzi muri Jidezo asabirwa gukurwa mu mabanga kandi agakurikiranwa kuko ari mu batuma igitoro kitaboneka. Byasabwe kuri uyu wa kane n'urongo inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe akaba yisunze imyidogo y'abantu bamaze igihe bidogera uwo muyobozi akoresha kamwana wa mama mu gutanga igitoro ku mastasiyo amwamwe kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguye tuhere mu gisata c'imigenderanire. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasubiye kwifatira mu gahanga igihugu cy'u Rwanda aho yacagije ko abateye mu Gatumba muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura bakica abantu bashika 20 baje bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kandi basanzwe bafashwa n'ico gihugu. Yabivugiye kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo uvuga ko bamaze imyaka ibiri bagira ibiganiro n'ico gihugu kugira ngo abashatse gutembagaza ubutegetsi barungikwe mu Burundi tumutege yome.
Tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro twabazwa n'uko gushika ubu navuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. Nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko cyomenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu rwango bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ibyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise cyose numva nk'ubu bosaba iki ngo kugandeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira icyo kintu. Iyo baba bashaka ibya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu baja kurondera umushikiranganji kuko ababereye mu kibanza mugabo baja kurondera umuntu atanakimwe bava basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntabyo bagira baza kwica murazi ko bise mu ruhagarika baragandagura abantu barasubiye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba abo bantu two bavuga gute abarundi n'abaciri rubanza bonyine birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no munsi nagatera soni mugabo tubashyira imbere y'Imana harya ntakinanira Imana hariho igihe bazobona bibahurungukira ko batabizi mugabo duhanura abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda ukwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkere amahoro.
mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Mouvement Inamahoro babona ko imvugo y'umukuru w'igihugu Baristo Ndayishimiye kwagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyitwazo kidafashe uwo muhari ugasigura ko uburyo bwo kwanka kwemanga uruhara rw'ubutegetsi bw'u Burundi bashima kwegeka amakosa ku bandi ivyo navyo ngo nta muti bishobora kuzanira igihugu dutega amatwi Mari Louise Baricako arongoye muhari Inamahoro
kazoza keza ku Burundi kajejwe abaramusuka Burundi ni kajejwe ibihugu bibanye ndi kajejwe amahanga kajejwe abarundi n'abarongoye Burundi rero ndibaza yuko iyo tugize ibibazi wacu twashobora kurara ingene tubikemura twenyene sitarinze gushiramo ngo nabandi nabandi uko iyo maze kuvuga ngo nabandi kubyukuru ba wipfuye ko ibanga ryawe amabanga yawe ukagomba ko abandi bayarangura sabandi kandi gihe cyose ni nka kwa kuri twamaze gihe tuvuga ngo nabakoloni nabakoloni ubukene bwacu n'abakoloni kw'abarundi badashira hamwe n'abakoloni cyangwa n'ibihugu bibanye bica bituma tutazotora inyishu na rimwe vuba kubera yuko tutarabye ibibazo ngo tubirabe mu maso tuge tuti iki kibazo ni icanje reka ndondere umuti wose ushoboka ni kibazo cy'u Burundi umuti wacu uri mu Burundi igihe cyose tuzogomba kubishyira ku bandi bo hanze kizoba ari ukuvuga yuko tutiteguriye kugitorera umuti mugabo umunsi wo kwitegura kugitorera umuti warabawutoye ntibaze barahakana ibibazo ko bihari cyangwa iyo babanyanye naho bihari ngo babishyire ku bandi ivyo n'ukuri bisa n'uko utagomba gufata amabanga yawe mu minwe wewe nyene ugira uti ico naje nemeye ndagita abarundi abarundi hiturondera abarongozi bukurira no kwidoga turondera abantu baturonderera umuti
Mari Louise Baricako hari yamiriza kandi ubwicanyi buheruka guhitana abantu 20 mu gatoma buriko bine mutimbuzi kubwo ibintu byabaye byerekana ko amasezerano y'amahoro y'Arusha ashimbere imbere kunywanisha abarundi atari karakurikizwa gasaba leta kwemera kuganira nabo bose batavuga rumwe kugira ngo igihugu kironke amahoro arama dusubire tumwumvirize
ibi byongeye kutwereka ko ya mahoro n'umutekano tudahengesha guharanira bikiri kure nk'ukwezi kwebwe bona ko bibyabaye bikurikira n'ibindi bibi nk'ibi twabonye muri iyo misi yose iheze ari ingaruka yuko u Burundi butashize mu ngiro y'amasezerano y'Arusha yari yemejwe mu mwaka w'2000 kugira ngo u Burundi busubire bugire amahoro abarundi baje hamwe bashire hamwe amabubaka igihugu ni iki none gituma imi hari nka red tabara iteje igihugu ubwo se kubera ko cyagikogwa cyo kumvikanisha no kunywanisha abarundi kitakozwe kugira ngo haboneke inzira bose bumvikana ko yo kubaka amahoro n'iterambere rirama ry'u Burundi ubiravye neza indyane zadutse mu mwaka w'2015 gushika n'uyu munsi nta nyishu ihumuriza abarundi bose iraboneka kuri izo njyana kubera yuko leta yagumye ihakana ko hoba hari ikibazo byo ikavuga ko byose ari byiza nta kibazo kiriho iranga ibiganiro kugeza n'ubu akatantambwe iboneka turatera ari nacyo gituma benshi bakimuhungira ibyaraye bibaye rero mu gatumba byongeye kugaragaza ko amasezerano y'Arusha akenewe gushyirwa mu ngiro kugira ngo u Burundi bube mu kaga abarundi basubize hamwe bubaka igihugu bafatanye mu nda rero byiza leta niyoye kwigira nk'uko yoba itabona ko ari ikibazo mu gihugu yemere kwicarana n'abarya batavuga rumwe batora inzira yo kunywanisha abarundi yo gutuma abarundi basubiza hamwe kuko naye ahandi ho indyane zizokwama ziriho kandi nta nyishu zizotuzanira nimwe
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremera ko igisirikare cyo Burundi kiriko gifashe ingabo z'igihugu cha Congo ihanini n'uwa rusange kugwanya muhari M23 Evariste Ndayishimiye akavuga ko iruhande yuko akarere ka Afrika y'ubuseruka karungitse ingabo gufasha kugarukana amahoro muri Congo igihugu cyo Burundi na Repubulika ihanini n'uwa rusange ya Congo bafitaniye amasezerano yo gutabarana iyo mwansi ateye n'ubunyene tumwumvirize
ibihugu rero iyo bifitanye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa gutabarana kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizina nawe iwawe hiye ntazotsa kandi nta umenye ibizi ngene biza ariko iyo mutabarana biba ari byiza iyo rero uburundi bugiye gutabara igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo higiye kutabara nkuko citabaye kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo erega sinzi ko abantu bazi ibyo ari byo ingwano ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa nk'ubumusoda uca witahira nico yituba kuvuga yuko umusoda niwe wa mbere abagiye kwihebera igihugu kwihebera bene igihugu abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe ugiye gutabara igihugu uremera ukitahira ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu nene murazi uko abako muri leta barabari muri M23 none umuntu yambaye impuzi agacavuga ngo nafashe abarundi none wewe umurundi mutava mu ntari muramwe ibyo ni ibintu bisanzwe babyitagere psychologique n'ubuza mutare yabase kugwana igisoda kirafise amategeko hariho umuntu umurungi ka kuri garde agacaja kunywa inzoga arahanwa kuko kirafise amategeko urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline cyambere umugarukana ku murongo ndavuga rero jewe ndazi yuko nubwogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline ugenda ari hose umva nabari muri Somalia urasanga abapfunzwe kuko hari abantu ha murundo runtu rero ivyo ntabushobora kuvuga ngo umusoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Africa hose barahanwa kuko na inteko ni imwe igendera ku mategeko rero hariho umuntu ategereje neza ntucuva ngurumva ngo bamuhanye ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda runwa kurushukuri
kubwa Frederico bamvuga inyumvira rongo runani Seforo arusha sigura ko amasezerano yo gutabarana atarakwiye kuba ikinyegezwa kuko igisirikare ari cy'abarundi kandi bakeneye kumenya niyo uburyo bakoresha iyo barungitswe muri ico gihugu mu ntambara bumva n'ingene bitunganijwe
ukurungika abasirikare mu gihugu birafise inzira bicamwo kandi zemewe n'amategeko mugabo kandi abo basirikare yo bagenda babwiza kuronka ivyangombwa abantu bagenda muri Somalia bagenda kubera amafaranga atangwa na Amerika maze bakabyashikirijwe ubumwe bwa Afrika bugeza bukayaba naho bayanyonorako mugabo muri Congo bajana yahe ninde abahamahira kuja kugwana muri Congo bega ayo masezerano yabaye yo avuga iki kwa tayo tuzi kwa bantu tayo bazi erega bari barakeneye kumenya ivy'igihugu cabo ntikaba ibanga ry'abategetsi gusa nko kumenga bategekera abanyagihugu nico gituma dufise uburenganzira bwo kubaza igituma barunyika basoda muri Congo yavuze ati ndukubera inzu y'umubanyi iri kwirasha none mwasezeranye iki ko nawe niyasha aza kugufasha nta kintu mwavuganye kindi izo mpuza gisirikare mbega ntizirihwa izo nkoho ntizirihwa mbe bigenda gute erega abasirikare nabigihugu sabasirikare ba president icya gatatu ndavuga nti aba bantu bari kwaragwana muri ko bega inyishu no kugwana ko mbona Congo imazemmo abasirikare barutura barungitswe n'ishyirahamwe rya ONU bamaze imyaka irenga 20 burya vy'ukuri bamaze yiki ko igihugu ca Congo kitaragira agahengwe abo bantu bari barungitswe n'ubumwe na basirikare bavuye mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko ni bakeya bari gutumba mbega mutuboneka gute n'abandi barananiwe bararondera iyindi miti inyishu sintambara oya nico gituma mvuga nti abarundi turimo turafata inzira za nyabahururu tugenda hirya no hiye no kubera nkumbura inyungu zitavugwa ivyo ari byo byose turakeneye kumenya ibiriko biraba mu gihugu cacu turakeneye kumenya abo bana bo Burundi iyo bagiyeyo bafatwa gute bafungura iki bamebimigenda gute abapfuye bahambwa gute abakomeretse bavugwa gute ivyo byose birakeneye kumenyekana yere n'abasirikare bajiye bati twebwe tubona uburyo tugwana n'amatari bwo bakanka muca muvyita muri discipline cyane mabuza kuvuga muti reka turabe ico kibazo ingene kimeze kandi n'abarundi bakamenya icari ico ndanse turanse kwigo cyo Burundi gifatwa nko kumenga nakaze kumukuru w'igihugu nabagenzi biwe.
Inzamba
amakuru twateguri kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya kuri inkuru ciye ku masonga sentare inkuru y'igihugu yo mu ntara ya Muhinga aranishije ku munsi wa kane igihe cyo kumuhinga mu ntara ya Icese umugabo yitwa Nshimirimana avuka ku mutumba Ruganirwa ni muri zone Cumba ya komine n'intara ya Muhinga umunyoro w'imyaka 14 Nshimirimana yagiriwe n'icaha Tubusuma akaba yaburanye yemeri caha uwo mugabo yari yafashwe ku munsi w'Imana mu gitondo ahejeje kubomora icumba iyo sentare yari yabitsemo ibidandazwa byinjiye mu gihugu biciye mu nzira z'amagendo. Nshimirimana akaba yari yafatanywe imyambaro y'ibitenge 25 amakazu y'abakenyezi 35 hamwe rero n'imyambaro 4 y'imvutano z'abakenyezi nyene uwo mugabo yaraye aciriwe ico gihana akaba yaheruka kurekugwa avuye mu bihekuru rya Muhinga nta myaka 5 irahera. Umuyobozi ari rutonde mu ishyamwe Regide Zongwa akwiye kubogozwa kandi agakurikiranwa n'inzego zibijejwe kuko hari abantu baburi gitoro kubera we yashikirijwe kuri uyu wa kane na Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka imbere y'abashingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe akavuze nyuma y'imyidogo myinshi y'abarongoye amastasiyo bavuga ko uyu aje n'ubutunzi muri Regide zakoresha kamwana wa mama mu gutanga igitoro. Uyo arongoye inama nshingamateka avuga ko abashinga amateka bamukuye ko amaboko tumutege yompi
mbega daf ashobora kuba hejuru ya DG bigenze gute daf ni wafata decision DG akaapruva muri kino gihugu abantu batidogera daf ni bande mu bijanye na karibira abantu bakidoga iyo myidogo ntayo mwumva abene gihugu duserukira bari doga daf wanyo muri Regide zo nk'abashinga amateka aka tumukuye kwa maboko kuko nukubahiriza inzego ibyo ari byo byose mwebwe muri DG uyo muntu ntimumudenonse ko ariko akora ibintu atari byo abantu bidoga ni benshi murahije nukuvyumva abantu bagurura amabonje ayo batanze amabon mugaho kugeza n'ubu hari amazi ukwezi batarigira baronka icyo gitoro
iyo mudafu mwebwe bwana DG mwari mukwiye kudusaba umushikiranganje ati nkurira uyu mudafu kuko nubundi ari hejuru yawe ati arandembeje ariko turibaza yuko byo turiko turavuga inzego zibijejwe uyo muntu koko zezi mufatire ingingo zibereye.
Mu gusozera ano makuru tubabwiriye inkuru ciye ku masonga pana 52 harimwo abakobwa babiri bafise imyaka iri hagati y'umunani na 17 bahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Ngozi aho barara ku mabaraza y'inzu mu mazu atarahera kubakwa canke aho basavye indara ariko hadashemeye. Abashika 49 bava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi, batatu nabo bakaba baje bava mu ntara ya Kirundo. Abaje intwara bakamenyesha ko bazobasubiza mu makomine baje bavamwo kubwo amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi, bakamenyesha ko ico gikorwa cakozwe ari ciza ariko ngo cari cihutirwa kwa ruguca babajana mu miryango yabo hakubafunga kuko ikibanza c'umwana atari co mwibohero. Inongaha duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwayakurikiye bofisi niyonge nayo ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.